Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabaramukije mwese mukurikira radio Inzamba agateka kawe nongera ndabaha nikaze mu ryasango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya kane gitugutu mwaka 2022 amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abantu babaragiye 1500 nibo bamenyekanye yuko bagandaguwe kuva umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atanguye kuramutswa igihugu biri mu cegeranyo cishyirahamwe rigiteka aho abarenga ijana bivugwa ko bishwe n'abari mu nzego za leta nayo intara ya Cibitoki ikaba ariyo iza ubwa mbere muzatowemwo ibiziga byinshi Icuka si ciza mu bakozi bakuru bakora umushikiranganji bw'amagara y'abantu biturutse ku busuma buvugwa ko bwibonekeza mu isegeza ryo gutanga imisegetera irimwo umuti wo kwikingira imibu itera malaria ibyo ba byatumye n'ikigega c'isi FMI gifasha muri ico gisata gikuramwa karenge abarondera impapuro z'inzira bagiye koroherezwa kuronka izo mpapuro biciye mu buhinga bushasha bwa internet abarondera izo mpapuro bakazoza baritaba gusa ku masango bazoba bahawe biciye kuri ubwo buhinga nyene byashikirijwe kuri no kabiri n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza ku mbibe z'igihugu PAF Ekansubire ndabaramutse ndakanongera ndabaha ikaze mwido nido cyo turashikiriza mu kanya
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
turasubiye kubaramutsa mwebwe mwahisemwo radio Inzamba agateka kawe amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu abantu barenga igihumbi n'amajana ne nibo bamenyekanye ko bishwe mu myaka ibiri iheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashyize ku butegetsi ibyo biri mu cegeranyo cakozwe n'ishirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu rigiteka Angele niko yagize arongoye iryo shirahamwe amenyesha ko abarenga ijana bishwe n'abari mu nzego za leta muri ico cegeranyo rigiteka isaba yuko ubwo bwicanyi bwohagarara eka n'abafungizo za politike bakarekurwa dukurikire Angele niko yagize arongoye rigiteka
Rigiteka turazi uko turazi mu buryo dukoramwo uburyo tuba dufise ingene ku rubuga bimeza abo dukorana bakora binyegeje ko ibiharuro dufise bidakwiye ari bike cyane umugabo yashimye gufatira ko izo biharuro naho tuzi ko bidakwiye kugira ngo isemerere hano vuga muri iki kiringo cy'imyaka ibiri n'ukwezi kumwe Rigiteka yashoboye kumucegeranyo cyayo guharura abantu 1,770 bishwe aho 1,319 bagiye batoroka ibiziga hirya no hino mu nzuzi mu myonga hakaba rero n'abandi 244 muri abo bishwe muri bwa buryo twita ubwicanyi ndengerabutungane aha tugarutse ku bakora mabi muri abo 146 bishwe n'abakozi bakorera leta numva ko akambaro kiba hakaba navuga 956 bishwe n'abantu batagiye bamenyekana icyo rero muri iteka twagiye tutiyamara kubona abantu batagiye bamenyekana ni uko byumvikana ko hari ukuboko kunyegeje kwa leta kuko leta yafise ibikwiye kugira ngo ishobore gukingira umutekano ishobore gukurikirana ibyo byose nta kintu nshobora kuvuga ngo nticyamenyekane aha rero nshangaruka n'ukuntu abo bantu bagiye bishwa gutyo ibyo biziga byagiye bitogwa turazi ingene wasanga mu ntara hose hariho abantu bari ngaho kugira ngo ikiziga cyo nticyaca bagifuba batarinze kugira amatohoza ngo bamenye icyatumye icyo kiziga cyicwa n'umwidondoro wacu ibyo rero cyatumye umutima uhagaze Rigiteka kuko uri kuraraba nta nguvu leta ishyiramo ndetse mbere biranateye n'agahinda aho tubona ko muri 1619 2079 ari ibiziga byatowe mu ntara imwe intara ya Cibitoki intara ivukamwo uwo yari ajejwe novuga ubushikanganyi bujejwe umutekano n'itangwa ry'amakomine baraye bashimiye aho rero turavuze ukumpata nguvu yashize mu cyaswe agati none bagiye kumushikanganje wa mbere bigiye kugenda gute twasabye yuko ukuri igihugu yogira ukoshewe kosa abafungiye bya politiki barekare kugwa twatanze ururo bwa Dr. Christophe Sahau afunzwe bidaciye amategeko hanyuma tugasaba nuko yorikura kuharanira agatakaza mu muto ni nkina
tukivuga ibyerekeye abafunzwe urubanza rw'umushingwa manza Tony Germain Nkina yahoze yaserukirije hamwe ya Prodehash mu ntara ya Kayanza ruzosubira kumvirizwa kuri uyu wa gatanu muri sentare na yenyuzwa Clementine Domonjoy umushakashatsi mu ishyirahamwe Human Rights Watch akaba akurikirana hafi bibera mu mugabane wa Afrika ahamagarira abategetsi b'ubutungane ibyo yise honyangwa ry'amategeko bakarekura Tony Germain Nkina Clementine Domonjoy yibutsa ko mu rubanza rwa nyuma atavyemezo na bimwe birashe byigeze byerekanwa mu ntahe mukurikire.
Ku bwacu ikibazo cya Tony Germain Nkina kirasanzwe yaciriwe gufungwa imyaka itanu mu rubanza rutigeze rugaragaramwo ibyagirije biboneka gucayagirizwa cyo gukorana n'imigwi igwana. Yari asanzwe akora akazi kiwe k'ubushingwa manza akaba yahoze ari mu ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu APODEHASH. Mu gihe yumvirizwa ibijyanye n'uko yakoranye n'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike nibyo byabaye imbarutso yo gukurikiranwa kwiwe. Ku bwacu ubutungane bwategerezwa kumurekura ubunyene atakirinze gusabwa. Kwa 13 gitugutu azoba rumanije imyaka ibiri afunzwe ku karenganyo. Haraheze imyaka ibiri umukuru w'igihugu Ndayishimiye yiyemeje kubahiriza amahoro n'umutekano kuri bose n'ibindi byinshi. Karakaryo keza rero uno munsi ko kwerekana uko gushaka kwiwe kugira avavanure n'akahise karanzwemo amabi atari make yategerezwa kurekura atagisabwe Tony Germain Nkina akongera gahanagura ingingo zicira imanza abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike n'abamenyeshamakuru uno munsi bari mu buhungiro kugira yerekane ko leta ishaka gutera intambwe mu bijyanye n'agateka kazi na muntu hamwe no gukorana neza n'ayo mashyirahamwe yigenga n'abamenyeshamakuru. Ibyo bizotuma icuka cyo kwinubana kimaze igihe mu gihugu gihagarara.
Reka tubibutse ko Tony Germain Nkina yahagaritswe ubwenegihugu bwa 13 gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 muri komine Kabarore aho yari agiye mu kazi kiwe ka minsi yose ko kuraba uwaburanira. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 sentare isubiramo imanza ya Kayanza ikaba yaciye imwagiriza gukorana n'imigwi igwana ikimucira urubanza w'ubufungwa imyaka itanu. Umunyororoko bw'amashyirahamwe aharanira hagati y'akazi na muntu bavuga ko bafitaniye isano no kuba yarakoze mu ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu n'akabapfungwa APODEHASH. Turabandanya amakuru twabateguriye. Hari umuntu yatowe mu bucagucagu kuri wa kabiri mu ikambi impunzi y'Induta muri Tanzania atekeye mufuko akaba yarakiri muzima inyuma yo gukubagurwa n'ubukomeretswa n'abantu bataramenyekana. Amakuru ava muri iyo kambi ya Nduta avuga ko uyo muntu yari yanyurujwe mu ijoro ry'uwa mbere rishira wa kabiri. Impunzi zo muri iyo kambi zivuga ko amabi nk'ayo atari ubwa mbere aba bakavuga ko intumbero y'ibyo byose ariko batera ubwoba kugira ngo batahuke mu Burundi ku nguvu. Tega amatwi umwe muri izo mpunzi.
Umucacacu bwo kuri wa mbere ushobora kabiri witwa Dieudonne yo mu mwaka wa 2023 yaraye anyurujwe anyurujwe n'abantu bo mukuru aho yaba baraheze baramuha baja baramukubita bamutashira mu mufuko baja kumuta muri zone ya 18 2022 hanyuma bamutoye baca bamutwara kwa muganga urikora vuba ariko se kandi ibyo bibaye abantu banyurujwe abantu batwaje umwandisho bamba batenganisha abandi uwitwa Isera arashwe arapfa abizone yo mu gihe cya 13 arashwe arapfa rero bamurashe tubiye tugeze tumeze ngo ni barate abantu bamba baje ngaho bakarasa bakanyibuza abantu bituma nyiza aribyo eshatu na leta ya Tanzania yo yahagutwe imirimo umutekano yama iduhawe telefoni dutahe umarero abiroshushanya aha tuhafi imipaka abantu barazizi mu gitondo bakagenda bakara bagarutse imbonera ko zuzuye ziguma ziyereza ngaha urumva biroshushanya ku bantu batugana badusanga leta zazimya kudukingira nayo ikaba itushuriyeho abapolisi bakaza gukubita abantu no kubabuza icyo bakora kugira ngo babe barabayeho aho gukingira umutekano w'impunzi rero dusaba hasigara ko yovuga na leta ya Tanzania nimba zose tubeke batutwaye mu bindi bihugu bishobora dusaba n'ibindi bihugu bishobora kudukingira umutekano aha hari ibihugu bifite umutekano Uganda Kenya zibayeho neza ko zibayeho kuko twe tubayeho nimba zabananiye kudukingira umutekano.
Inzamba amakuru twabateguriye arabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe abarondera impapuro z'inzira bagiye koroherezwa kuronka izo mpapuro biciye mu buhinga bushasha bwa internet zashikirijwe kuri no kabiri n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza hanze y'igihugu PAF. Umuyobozi mukuru w'ico gipolisi niwe yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. General Major Maurice Mbonimpa avuga ko abarondera izo mpapuro z'inzira batosubira kujuragirika bazokwitaba gusa ku masango bazobahawe biciye kuri ubwo buhinga nyene tumukurikire.
No kuvuga ubu umuntu azoza ngaha ruko yaronse rendezvous tukamubwira umunsi n'isaha ateza gushikira ngaha. Iyo randevu bamuhaye ateza kuyubahiriza. No kuvuga bamuhaye uko ashika saa mbiri n'inu. Twaragize marije y'iminota 30. Iyo minota iheze atarashika, imashini yo nyene icimukuramwo ikamushira inyuma y'abandi bose kugira ngo ntave yononera abandi bariko baraza inyuma yiwe. Arugurura rya murongo twabahaye ica cambera ashikira ko nahantu hariho amakuru yose ashobora kuraba. Muri ayo makuru hariho izo mpapuro z'inzira, hariho pasiporo, hariho resepase, hariho CPG, hariho n'abasaba ajya amafisa yo kuba mu gihe gusubiramo kuvugamwo impapuro zikenewe kugira ngo umuntu aronke ibyo arondera. Acafata izo mpapuro zose akazisikana. Twebwe dushakibona ngaha mu mashini kandi ubwo nyene aheje gusikana acaronka mesaje. No kuvuga muri uwo mwanya rero dosiye yiwe ikidushikira mu mashini ngaha. Tumaze kuraba natwe tukabona yuko iyo dosiye imukwiye guca tumuha iyo randevu. Izo randevu rero ziba ziri otomatize. Bya bindi rero bahora baza kutona ngaha babaza ngo mbega pasiporo yanje yarakozwe, mbega byagenze gute, azogaruka ngaha ari uko aronse mesaje imubwira yuko pasiporo yiwe yakoze. Hakuza kirwa yicaye ngaha yonona amatike n'ibindi, ubwo buryo arashaka kubukoresha ari muri sibero kugira ngo wadashobora kubikora babimukorere. Hariho n'urundi rubuga abantu bacako kugira ngo babagire basabe ibyihuta ari majansi ari umuntu afise agiye kwa muganga afise bijya by'amakomisiyo medikali. Izo mpapuro arazishira ko naho nyine tukazibona yuko ibuko ari byo ari umunyeshure barashira ko ibyemeza ko ari umunyeshure yihuta. Ibyo byose muraza kubona yuko biriko, ariko mbere muraza kubona n'uru n'ahandi aha abantu bashobora kuvuga akababakiye ibyo twita plant. Byose rero muraza kubona yuko byuzuye twabitegekanije.
Mu gisata c'amagara y'abantu isekeza ry'itangwa ry'imisegetera irimo umuti wo kwikingira imibu itera malaria ryarahagaritswe kuri uyu wa mbere uheze. Imvo ngo yoba ari ubusuma uvugwa bwo bwibonekeje muri ico gisata. Ibyo byatumye gacisi yose FMI gisanzwe gifasha muri ico gikorwa c'iyo njora. Amakuru ava mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu amenyesha ko muri ico gihe bamwe mu bakozi bakurura kuri mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ari muyabira. Ni inkuru twateguwe na Pierre Gahungu.
Icyo gikorwa cyo gutanga imisegetera cyatanguye itariki 9 z'ukwezi guheze ku 9, byari bitegekanijwe ko kirangira itariki 21 z'uko kwezi nyene, ariko hagiye habamo utunenge twatumye icyo gikorwa cyongerezwa ikiringo. Amakuru ava muri bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko kugeza n'ubu hari abantu batarashirwa ku ntonde zo kuronswa iyo misegetera. Abandi nabo bari ku ntonde kandi bahawe udupapuro baronkera ko bita bon, ariko batigeze baronswa iyo misegetera. Abo bakozi bo mu bushikiranganji aho vyibonekeje ko abantu batakwiwe niyo misegetera ubushikiranganje bwacyo bwikora mu yari isanzwe mu bubiko baraheze bararonka aya makuru abanda yavuga ko ariko bataronse bose ikigega Fonds Mondial cari shategetse ko iryo tango ry'imisegetera cyuhagarikwa kuko bavuga ko hibonekizamo ubusuma mu mafaranga angana imiliyoni 110 z'amadolari y'abanyamerika ayerenga gatoyi imiliyoni 3 mu madolari y'abanyamerika akoresha mu gisata cy'imisegetera mu rwandiko rwasohowe n'ico kigega bavuga ko bahagaritse itango ry'imisegetera kubera ko iryo tangwa rikeka ko ryabayemo ubusuma umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida muganga Sylvie Nzeyimana ku rubuga rwiwe rwa Twitter avuga ko itango ry'imisegetera ritahagaze ahubwo ryaheze akavuga ko muri kino gihe bari mu isuzuma ry'uko igikorwa cagenze ariko ntakana ko hatoba harabayemo utunenge itango ry'iyo misegetera iryo hagarikwa gico gikorwa rikaba ryaratumye bamwe mu bakozi b'ubwo bushikiranganji bagira ubwoba ko bashobora gufatirwa ibihano bafatiye ku byashikirijwe na Fonds Mondial.
Pierre Gahungu turamukengurukiye bunaho dukubitire mu ntara muyinga aho hari imidogo myinshi mu barimyi barishe amahera yo kugura umwavu kizungu fomi ariko ngo bakaba bararindiriye amasa gahera mu nzira iyo badacerewe kuronka iyo fumbire ngo bayibura burundu nkuko byagenze kwirima heruka ibyo kamenyeshwa na bamwe mu barimyi bakarindiriye iyo fumbire bagasaba umushikiranganji w'uburimyi kugira ico afashije kugira ngo umwavu uboneke ngo ntibasubire kumamara nko mwirima y'impeshi riheze. Inkuru twateguriwe na Karine Dusabe.
Amakenga ni menshi ku barimyi bo mu ntara ya Muyinga bamenyesha ko barisha amahera y'ifumbire ihingurwa n'uruganda Fomi ariko ntibayironke ku gihe bitagenze uko bakayibura burundu nk'uko bamwe mu barimyi baganiriye na Radio Inzamba bavyemeza. Batanga karorero aho abatari bake muri bo barishe iyo fumbire ku mwaka w'uburimyi w'impeshi iheze hamwe no kwirima ryo mu mwonga riherutse ariko ntibaronswe iyo fumbire. Bagatangazwa n'akarimi keza bagumye bumva ku barongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara babaremesha ko ifumbire izoboneka ariko amaso agahera mu nzira. Isoko rya Radio Inzamba rikamenyesha ko hari abarimyi benshi bapfuye guteragira ku irima ry'impeshi iheze badafise umwavu kandi ngo ntibasubizwe amafaranga bari bararishe. Ibyabaye ku irima ry'impeshi iheze ngo bikaba byarisubirije no ku irima ryo mwonga riherutse. Abo barimyi ngo bafite amakenga menshi ko no kuri iri rima ry'agatasi batazoronka ifumbire. Ayo makenga yabo akaba afatiye ku byo baherutse kwibonera mu ndwi iheze aho bari batumwe ko mu gutora ifumbire bamwe bakaronswa ica gatatu c'ifumbire basavye abandi bagataha imvumure hatari isango rizwi bahawe ryaho bazogarukira. Abo barimyi batera kamushiranganje bw'uburimyi n'ubworozi be n'izindi nzego zihambaye mu gihugu guhimiriza uruganda Fomi ngo rubaronse ifumbire ikwiye kandi ku gihe bongere babasabire ifumbire y'ikirarane bataronse cyangwa ngo basubizwe amahera bari baratanze.
Karine Dusabe arakenuye n'ingaha rero dushije turangiriza ano makuru twari twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwadutire yompi, shimire bagenzi banje bamfashije kuyegeranya Jean Marie Ndabashinze nabashikirije ndabifurije umunsi mwiza na ubutaha.